Udomuza satanganyika rero kiriko kiduga maza ari kaduga mu murindi tiri ubwo. Cyo ubwo bacane gusumba n'izo zindi zo. Ko tunda none ejo babene igihugu bari mu bice tuvuga yo.
Uwo numuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya Rumonge Abudure Niranyibagira. Kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika amenyesha ko kubera imvura nyinshi n'inzuzi zisuka mu kiyaga cha Tanganyika na cane cane ahegereye iyo ntara byibonekeza kwa amazi arushirizaho kuduga.
Kubera imvura yaguye nyinshi inzuzi zikuzura izo nazo zisesa mu kiyaga cha Tanganyika. Uno musa Tanganyika rero kiriko kiduga amazi ari kaduga mu murindi uteye ubwoba. Ejo babene igihugu bari mu bice tuvuga yuko ibice tubona yuko byobangamirwa muzo Tanganyika mbega bazoja icokogwa n'iki hakiri kare kugira ngo dutabareze abene igihugu mbega birakunda yuko aho hantu tubona yuko hoba hobangamirwa dushobora kuba bakura hakiri kare mbega tuba bakuye tuzubashirahe ivyankenerwa bikenewe.
Uwo muyobozi yemeza ko nibarabara rikuru riva Bujumbura ryerekeza mu Rumonge risanzwe rica ku nkengero z'ikiyaga cha Tanganyika riteye impungenge kubera ayo mazi ategwa n'imvura y'isegenya. Abdure Niranyibagira
cyahugusa ngira ibarabara ryose mwazananye dufatiye kwibarabara igira gatatu rine twa mwabonye muvuye mu gitazo muteramuza mu Rumonge ijya turonse yose mwashiyemo mwabonye ko ari ibibazo bidasanzwe. Imvura yabaye nyinshi bituma imisozi nta mibarabara yose ahivujyayo idakomeye. Uno munsi kubera iyo mvura cya mu misozi uno munsi barabara ryacu ryabaye ikibazo kugira n'abantu bashore n'imiduga n'ibashobora kurengana.
Icyo kibazo cy'imvura nyinshi tuma amazi ya Tanganyika aduga hagasanga abanyagihugu aho baba ngaho muri komine n'intara ya Rumonge. Nico kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda aho abanyagihugu batari bake bateshejwe izabo bajanwa mu masite ayo mazi adashika. Yamara kuri ubu naho bimuriwe naho bavuga ko bageramiwe n'imyuzurira nk'uko babibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Aha twovuga nk'abanyagihugu begeranirijwe muri site ya Mutambara zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge aho imiryango ishika ku 185 idafite ayike kumusaya kubera amazi y'imvura imaze iminsi igwa. Ndayisenga Christophe arongoye site ya Mutambara yaganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika arisigura ubuzima bubi abarongoye babayemwo.
Imvura itanguye gukoroka hasi hari ibibazo byinshi imvura idute iguye murabona hatubaye haruzura amazi menshi cyane ari uzura hano turi bigatuma abenegihugu bagira umutima udatekanye kubera yuko aha hantu atakundi bari bubigeze.
Ndayisenga amenyesha kandi ko imiryango ishika kuri 80 muri abo basanzwe baba ku Mutambara imaze gusambirwa indaro mu kibano kuko bobo bari bamerewe nabi cane. Avuga ko baba bahuye n'ibyo biza canke baba ababanye bose babayeho mu buzima bubi
ari kizisaha by'ukuri abenegihugu bari hano hose sabashikiwe n'iki kibazo sabatashikiriwe bose muri rusangi ntibafite umutima utekanye kubera yuko ntiwobona umugenzi ariko araturatura waruzi yuko aje gutekana nawe ngo biboneke kushobora gusinzira.
Basaba ko leta yorondera ahandi hatarashika amazi kugira ngo ubuzima bwabo buve mu kaga
ko yabikoze. N'ubu tugasaba yuko uko vyogenda kose yiruke n'umuvyeyi wa bose kandi nizera ko yama yadutunganirije n'ubu bidufashe abenegihugu bari kuri uruhande rurimo amazi baraba ukuntu bobashira ku rundi ruhande ruboneka neza abenegihugu boyicara bagatekana imitima igasubira hamwe.
Abarongoye intara ya Rumonge bamenyesha ko ariko haratunganywa uburyo bwo kwimurira mu kindi kibanza abo banyagihugu bageramiwe n'imyuzure nk'uko babisabye. Nanone Abdure Niranyibagira umuyobozi mwishikira kwa buramatari w'intara ya Rumonge
abo rero twayishikiyeyo duhereye kuri nyakuburamatari w'intara ya Rumonge yaciye yishikira kwirabira n'abadufasha barajayo n'umugujejwe kugwanya ibyiza mu ntara aho nyine barishikiyeyo kwese ubona yuko bene yuvuga ngo tubafashe ni byiza yuko tubimurira mu kandi gace harimo amahoro n'umutekano. Iyo ngingo yo twarayifashe kandi n'ahantu turamaze gusomba kuhekana kandi uyiyeme yaremeye kuzishya itanga uburyo ibubakire.
Niranyibagira amenyesha kandi ku duce twinshi tugize intara ya Rumonge dushobora kugira ibibazo bivuye ku igwirirana ry'amazi menshi kuko n'abenegihugu batashikiriwe bashobora gushikirwa ndetse n'amashuri n'ibindi bikononekara.
Ni kuvuga abantu bose bari ku nkera Tanganyika abo bose ariko n'abantu bicaye ahantu bashobora kuvuga ngo umwe ari wowe icyo gice cyose ni gice kibangamiwe cyane saho gusa n'abenegihugu tuvuga yuko bari muri ya misozi hanami yarimo barabaragi wacu bari muri ibyo bice abo bose ni kuvuga yuko barabangamiye sawo gusa nunga amusa cyari umuntu muri zone rumunge nabonyeri tuti bagiye inyuba ayo mashure ibiro ibakoza zari ziri mu bice ibangamiye ni kuvuga yuko mu cyamake intara ya rumunge ni intara ubona yuko mu minsi iri imbere ifite izogira ikibazo biturutse kuri ubu bina tuyagiye cyane kuri imvura nyinshi
indongozi z'intara zamenyesheje ko zituye ikigo ubuha mu byo kijeje harimo ugutunganya amabarabara kugira ngo bige ibintu byokogwa kugira ngo iyo myuzure nayo mazi y'umurengera bitoregwe inyishu ubutagisubira inyuma Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika Kigali.